Ni programu izo maenia kitami ya shikiri jawamenye shama kurukuru yu wagata tu nishirame parseme lifisi numbero yu guwama gali la barundi guindu ringendo nungu kuyo kila nilahafi ibiju utu ndini mwari vene ya mwurundi iladiru di Amerika ya vuganye na fosendi kumana arungu ijo shirame kuli telefone hatugila kui ineguro ije gufasha kumenya uka mafranga ya leta yu mwurundi akoreshwa.
Uburundi bacyafite ikibanza kiri nyuma mu bijyanye no gukoresha amafaranga mu muco ngambere hari cyo bita raporo ya radobije dukina y'intanga marara kugira abantu baronke ikinyene bayihahira ku bijyanye n'imigambi n'ibindi byogenda no kuvuga inama nshingamateka yahariye ko cyemejwe n'abandi bashobora kuba kumire batebere tuzaza abashikiranganji biga bya leta ama ministeri mengo n'abantu bagiye gusara mingu bagiye gusaba umwami ati twe dukeneye agashagenda akiherera n'abiwe wewe muri ya mbere mahita kurengeza yawe ntitukurengeza none byafatiye kuki.
Fortin Ndikumana abandanya avuga ku iyo neguro izo nafasha mu kumenya utugwi tw'abantu bari bamaze kwimonogoza mu kunyuruza itunga rya leta ndetse kandi ko n'umunyagihugu muto nawe azobasha gutahura ikoreshwa ry'amafaranga y'imigambi ya leta itandukanye biciye mu nyandiko zibanogeye.
Ibijyanye n'amakuru y'imeza maroko ataboneka gute mbega amadini dufitanga na gute azorushwa umwaka bizogenda gute bigi barabara gihuta ikintu cyihuta kirembeje abantu ni kiri kiri priorite abantu bakagira gutano umushyirangaje imva yuko agiye gutegura bije yumvise ibintu abantu baraba n'imigambi ya virusi bihinda kuko twaba tuvuga tuti amahera ya mayi make mwatu bakenera byinshi mwabo kuya piyo no kumenya ibiji imbere y'ibindi ni gihe gishaka agira tugiri ibi bitoro mbese uko strategisha bazoyituba kiri umwaka ibere mbere natwe kugira abantu babimenye kenshi ugasanga rero abantu bisigarije ari abashyirangaje bisigarije narabazo kureka mu bindi ndenda byo kunyumva ugasanga niko bifatiraho.
Ku bwanjye njye bigira Imana yanonosoye ibijyanye n'amategeko ikibazo kihari mu Burundi ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'amatungo ya leta ni ukutubahiriza amategeko mu bugenzuzi.
Ingorane nyamukuru ni uko abategetsi b'u Burundi batubahiriza amategeko mu bijyanye n'ingene inzego za leta zigenza bisigura yuko iyo abari hejuru y'igihugu batanze akaruro kari mu kutubahiriza amategeko n'izindi nzego n'abandi bakozi ba leta bato bato vyogora ingene baheza bagahanwa twovuga nk'abategetsi b'u Burundi uhere ku mukuru w'igihugu kugeza no munsi barahiye bakarengwa yuko badashobora kuvuga imitungo bafise kugira ngo kumbure abajejwe gutohoza umunsi amabanga yabo bategetsi yaheze bazoshobore gusuzuma baravye ku mafaranga bahembwa canke ku bindi bari batunze barabi uko atanyonyeje itungo rya amatungo ya leta.
Iyo meguro y'ishyirahamwe Parseme ije yunganira umugambi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashyikirije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi aho yavuze ko agiye gukurikiranira hafi ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu bigo bitandukanye.
Niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mu ikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko mwaka utashye. Tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata by'igihugu bizokoresha bishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokorwa kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cyose kizobanza kwerekana icyo uburyo cyarose ubwa mbere bwakoreshejwe.
Uwo mugambi mushasha w'ishyirahamwe Parseme kwaba wiswe Notre argent nos droits mu rurimi rw'Ikirundi bisigura amafaranga yacu uburenganzira bwacu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.